Iradio ijwi rya Amerika ryasanze abo barundi mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda. Abo twashoboye kuganira baje mu ntanguzo y'umwaka w'2020 bagizwe n'abagore, abana n'abagabo bake. Bamwe muri aba twaganiriye ntibashima ko tubavuga amazina. Uyu twise Maria yazananye n'abandi barenga 50 nk'uko abyibuka, ariko kubera ingorane zo mu nzira ntibashitse bose. Yibaza ko hari bamwe bafashwe abandi bagafungwa canke bagasubizwa inyuma mu makambi, gusa ntazi neza ko boba bakiri bazima. Abo barundi bemeza ko inzego z'umutekano n'ugwaruka rw'abasivile bafasha gucungira umutekano muri Tanzania, abo bita wanamugambo aribo bababuza kujabuka imbibe kuko izo mpunzi zidaca mu nzira zizwi n'amategeko. Abo barundi bavuga ko bahitamo guhunga ubwa kabiri bava muri Tanzania, igihugu cabakiriye kuva mu mwaka w'2015 bakaja mu Rwanda no mu bindi bihugu kubera umutekano muke mu makambi.
Twebwe twaje turi abantu benshi bagera nko mu 50 ntano, gasanga nyene baguye no mu nzira kubera tatuke baba bafise, abandi baciye mu nzira z'amazi baguye mu mazi, urumva n'ibibazo. Ega naho ubuhunze ufise ikibunze ntibisigura yuko mwese muba muhunze ikintu kimwe, kuko imbonerakure ntibava mu Burundi ica yinjira muri Tanzania mu ikambi atawuyizanye. Ibyo byo kubatwara mu ijoro kuva na kera barabatora nyene mu ijoro bakabajyana, ehe turazimiye, cyangwa ugasanga harimo n'abarengana nyene barabajyana kabisa mu ijoro.
Bava cyane cyane mu makambi ya Nduta na Mutenderi, bakunze gufata inzira ijya mu Rwanda, mu Buganda no muri Kenya. Uretse umutekano muke n'inzara iratuma bahunga nk'uko bavyemeza.
Hari igihe baduhaye isi nkeya nk'ubu nk'umuntu w'umuryango nk'abantu 5 bakamuha akadobo gapima nk'ibiro 10 k'ifu n'ibisorori nka 4 by'ubushaza, iritiro 2 z'amavuta, umunyo utangana n'irobo ngo nibyo bazoza barajya ukwezi kose. Urumva n'ikibazo, bajya gusenya ugasanga bagiye mu ndimiro z'abandi nyene bakabica, abagore babafashe bagaca babafata ku ngufu.
Abo bahungiye mu Rwanda batubwiye ko ubu babayeho neza mu ikambi ya Mahama.
Oya, hani sawa kabisa, aho urajyamo ugasinzira basha, nta kibazo, ibyo bintu ntabihari.
Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kumenya neza igitigiri cyabo bose, gusa userukira ikambi ya Mahama Jean Bosco kwibishatse amenyesha ko abamaze kwakirwa muri iyo kambi barenga 100.
Ndabizi neza bari hano mu nkambi ya Mahama, ntituri munsi y'abashika 100 bamaze gushika hano. Bose mu ngeri zose barahari, baraza, harimo abagore, harimo n'abagabo, umwe wese amenya inge naza. Ariko bashitse barabakira nk'uko bakira izindi mpunzi zose, hanyuma bagashika mu nkambi ibikurikira naza k'inzego z'igihugu baramenya ingene babikora bo.
Urunani rw'abaharanira agateka k'impunzi, Coalition Burundaise de Défense des Droits Humains Vivant dans les Camps de Réfugiés CBDH Vicar, ruhamagarira leta ya Tanzania n'ishirami Haster ribajejwe kugarukira agateka k'impunzi z'abarundi bahungiye muri ico gihugu. Leopoldo Sharangabo ni cegira c'utwara urwo runani.
Hariho kunyuruzwa, kwicwa, gupfungirwa ubusa n'andi mahohoterwa menshi atandukanye. Amasoko yarugawe nko kuva mu mwaka wa 2019 gushika aho tugeze, abarundi barenga 100 barabuze irengero ryabo, abandi benshi baratabaromoka, abandi bakagenda barafatirwa mu mayira bagerageza guhunga. Kuva itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi, impunzi zirenga 10 zimaze kunyuruzwa, abandi hafi nka 15 bamaze gupfungwa. Tugasaba rero leta ya Tanzania ko yokubahiriza amasezerano yo nyine ubwayo yasinye, maze uzumva kindi gutaha atahe.
Ishirahamwe Haster gitaye impunzi ku isi igisata cyo muri Tanzania riremera ko rimaze kumenya ayo makuru. Umuvugizi wa Haster muri Tanzania Edward Ogola yabwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ko ari bisanzwe ko haba impunzi zija kurondera ubuzima bwiza mu bindi bihugu. Edward Ogola Ati ntidushobora kuvuga ku byerekeye impunzi imwe imwe yose n'ikiyituma kuva muri Tanzania ikaja mu kindi gihugu. Gusa turabizi ko impunzi zijabuka imbibe zikaja kurondera aho ziyumva zikingiwe bikwiye, kurondera ubuzima bwiza, umutekano n'ibindi. Hari n'ababa bahungutse bashitse mu Burundi bagaca basubira guhungira mu bindi bihugu canke bagakatira mu nzira batarashika iwabo. Icyo bikoze si benshi. Mu uyu mwaka w'ibihumbi 2020 nta bitegeri bikabije turumva. Mu kwezi kwa gatatu umwaka uheze w'ibihumbi 2019 Ijwi ry'Amerika ryakoze inkuru yerekeye impunzi z'Abarundi zirenga 60 zari zafatiwe ku mupaka wa Tanzania na Kenya mu karere ka Tarime ku ruhande rwa Tanzania. Zari zivuye mu makambi ya Mutenderi, Nyarugusu na Nduta muri Tanzania bagiye gusaba ubuhungiro mu ikambi ya Kakuma iri mu buraruko bwa Kenya. Ishyirahamwe mpuzamakungu HCR rivuga ko abo bahungiye ubwa kabiri mu Rwanda basanzeyo abandi Barundi barenga 2,200 bahatse indaro. Tanzania nayo ubu ibarizwamo impunzi z'Abarundi zirenga 164 nk'uko ibiharuro bya HCR ibivyerekana. Pierre Clavenyunkuru, Kigali, ku bwijwi ry'Amerika.